gahimbare.
Tabahaye ikaze murano makuru mu Kirundi tuera kongingo zikurikira mu gihe kuri uyu wa kane hariho Burundi buzohimbaza imyaka 35 irangiye Burundi bwiyemeje amasezerano y'umwe bw'abarundi mu mugambwe hanake babona ko umwe bw'abarundi bugoye kuvuga mu gihe hariho abarundi barenganywa kubera badasangiye imigambwe cyangwa ubwoko nayo mu mugambwe CNL bakavuga ko ikumirana rifatiye kubyumviro bya politike ishobora gutosekaza ubumwe bw'abarundi. Umurindi w'ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge mu gice cya Gitaza ngo ntushimishije amezi 13 hakaba arangiye ibikorwa byo kubaka iryo barabara bihagaze. Bamwe mu banyagihugu batondera igitoro ku mastasiyo amwamwe mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko atamuco urimwo mwitangwa y'igitoro gike kiba cabonetse. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndese kwa ino no sio kwa ikaze murano makuru tera mu bijanye n'inyubako umurindi w'ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge mu gice cyaryo ca Rumonge Gitaza ntushimishije amezi 13 ararangiye ibikorwa byo kubaka iryo barabara bihagaze. Ni mu gihe ibirometero bidashika 20 ku birometero 45 bigize igice cyari ibyo bimaze guhera. Ni mu gihe kandi ikiringo cy'amezi 28 ibyo bikorwa byari byatekanijwe mu ntango camaze kurangira byishimo bimaze kuranga icyo gice. Tubibaze janduje irakoze
ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge mu gice cyaryo cya Rumonge Gitaza ryatanguye gusanurwa mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2022 nyuma y'amezi yababa 8 ibikorwa bitangujwe n'umushikiranganje wa mbere w'icyo gihe hari genekerezo rya 25 munyonyo umwaka w'2021. Ibikorwa byari gukogwa mu mezi 28 mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuma umwaka w'2023 ibikorwa byari bigeze ku bice 15 n'uduce 5 kwijana mu gihe ikiringo cyasezeranywe cyari kigeze ku bice 75 kwijana. Inyuma y'icyo kiringo haribonekeza uguhagarara kw'ibikorwa kumaze amezi 13. Iryo hagarara rikaba ryabaye mu gihe hamaze guhera ibirometero vyababa 20 ku birometero 45 bigize icyo gice kuva mu yinjiriro rya karitie Nkayamba gushika Kagongo. Naho biruko ibikorwa by'ibanze byarakozwe gushika mu Minago ariko icyo gice kikaba cyarononekaye muri iki gihe. Kuri iryo cererwa ry'ibikorwa umushikiranganje jeje inyubako w'icyo gihe Dieudonné Dukundane mu rugendo yakoze muri Ruhuhuma umwaka w'2024 ikagongo kuraba aho ibikorwa bigeze yari yasabye ko amasezerano hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe Soje ya Satom asubirwamwo kwigwa. Hari mu gihe iryo shyirahamwe ryari ko risaba amafaranga y'inyongera yababa imiyaridi 29 mu mafaranga y'amarundi. Wewe yabona ko kuri urwo rugero ibikorwa vyohera hakoreshejwe uburyo bwigwije incuro 3 canke 4 ku buryo bwari bwategekanijwe mu gihe ibikorwa vyari kuguma kuri uyo murindi. Umushikiranganje wa mbere wo muri iki gihe Nestor Ntahontuye yarahagize urugendo kwa 18/0 umwaka w'2026 aca yemera ko ibikorwa bigiye kubandanya vuba ariko ntiyatomoye igenekerezo. Ivyo bikorwa birangurwa ku buryo bw'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD hamwe n'ubwa leta y'u Burundi ku mafaranga yababa 66.6 million mu mafaranga y'amadolari y'Abanyamerika, ni kuvuga ayababa 70.78 million mu marundi. Amashyirahamwe Soje ya Satom na Jetra niyo yahawe ivyo bikorwa vyo kubaka ico gice ca Rumonge Gitaza mu kiringo cy'amezi 28. Ishyirahamwe ry'abashinwa Chiko nayo riraba ibice vya Nyanzarake Rumonge ibirometero 52 hamwe na Gitaza Bujumbura ibirometero 25. Kuva umugambi utanguye ikigo ALB kijejwe amabarabara mu Burundi ari naco gihagarariye leta y'u Burundi muri uyo mugambi kigeze ku muyobozi wa kane Regis Mpawe nayo Sylvestre Sanzerugeze Constante Bigirimana hamwe na David Byiringiro aherutse kugenwa mu mpera z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'2026.
Arakoze mgenzi wacu Jandjo irakoze ano makuru tyabandanije mu janye na politike njyane ni kumirana bifatiye kubyumviro bya politike byibonekeza muri kino gihe mu Burundi ngo birashobora gutosekaza ubumwe bw'abarundi ibyo bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL mu gihe Burundi buri mu guhimbaza imyaka 35 irangiye abarundi biyemeje amasezerano y'ubumwe. Leopold Hakizimana ashima ko injyane zishingiye ku moko zari zaratorewe umuti mu masezerano y'Arusha ariko akababazwa n'ingene umugambwe uri ku butegetsi wakumiriye indi migambwe n'abigenga ukihariza inzego zose kuva hasi gushika hejuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL akabona ko hakwiye kuba impinduka kugira mu Burundi ntihazosubire kuba injyane nk'izabaye mu myaka yeze. Tumukurikire.
Ibibazo byari byihari by'ukuri hari ibibazo byerekeye ukutumvikana injyane ziri hagati y'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi hanyuma haraba n'ibibazo gushika naho haba ibintu byo kwicana haba intambara ahanini byari bihagaze kukungene iby'igihugu byari byisangijwe n'umugwe umwe baragerageje rero gutora inyishu kandi turemeza yuko no muri iki gihe ikibazo cerekeye amoko kitakigaragara cyane mu bintu twovuga ngo bituma abarundi bahanganye. Mugabo uno munsi twovuga yuko injyane zisa nizahinduye intumbere zahinduye isura ubunya uravye uguhangana kw'abarundi ahanini guhagaze ku byumviro bya politiki abari mu migambwe itandukanye no kuvuga aho bisa nk'ukumengo byarabaye nk'itegeko ariko ataho yanditse yuko umugambwe byiswe gutsinze amatora umengo ivyigihugu byose bica byiharizwa ivyo umugambwe ukamengo abandi barundi bari mu yindi migambwe cyangwa abarundi batari mu migambwe na kibanza basoya kugira mu gihugu. Ivyo rero turabona yuko biteye amakenga kuyu munsi arice kibazo kwe kwicarirwa mbega yo kuguhangana kukumigwa bifashije kuvyerekeye ibya politiki ntibizo bituzanira izindi njyane nka zimwe zaza ziturutse kuvyerekeye injyane z'amoko. Icyo tuzicoco abarundi mu mitima barumva yuko ariko rakumigwa kuko nubwo batanguye kuza biravugwa muri politike ngo abarundi basigaye ngo bafise ngo intumbero imwe ngo kubera yuko ngo mu matora umugambwe washoboye kwerekana ko arinzi cyane kwicana ivyo sivyo hari abarundi bafise ibyindi byumviro bya politike bitandukanye n'umugambwe utwara arico gituma bariko baratanga inyungu icyo no kwita les avantages z'igihugu bateza kuyumvira abo bari mu mugambwe uri ku butegetsi n'abari mu yindi migambwe eka ndetse n'abatari no mu mugambwe n'umwe nabo bakagerageza guhabwa ibibanza mu gihugu kugira tugabanye uwo mutima wo gutangura kwibaza yuko abantu bari kurakumira.
Twarondeye umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi utungwa agatoke mu ikumira ry'indi migambwe mu nzego zose z'igihugu kugira ngo bagire icyo bivuze ko ariko tukaba tutashoboye kubaronka. Ubumwe bw'abarundi ngo buragoye kuvuga gihe hakiriho abantu barenga amategeko asanzwe ariho kandi ntibanabihanigwe nibivugwa n'umukuru w'umugambwe Hanaki mu gihe genekizo rya gatanu kuno kwezi hazohimbaza imyaka 35 iheze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Aloyize barica ko hawurongoye avuga ko mu gihe hakiriho abarundi barenganywa kubera badasangiye ubwoko imigambwe n'ibindi guhimbaza ubumwe bw'abarundi abona ko ataco bivuze kuri we ubumwe ngo ni mu mutima n'ugusangira ibyabonetse atagukumirana. Tumukurikire.
Ubumwe buri mu mutima w'umuntu kandi igutumugira ubumwe ikintu gikuru cy'ambere ubujye no kubahiriza amategeko hanyuma utayubahirije agahanwa kuko se numva ukuntu umuntu ashobora gusendera ku muntu ubwa mbere ho akarenganya umuntu nko mu bintu by'akazi kubera ntibahujije ubwoko ukica umuntu ngo nimuhujije ubwoko nimuhujije intara ibintu byose ukarenganya haba hariho amategeko abuza ibyo bintu cyo gituma jewe kuri jewe bicambere no kubahiriza amategeko ibyo bimwe biza byikurikira iby'amahoro iki nibiki kuko ikintu cambere umuntu abwirizwa kugendera ku Imana duhaye amategeko abantu bacu bashyira mu nyandiko kugira tuyubahirize cyo gituma umuntu atubaha amategeko n'ubwo bumwe bw'abantu naho bwo guhimbaza guhera ku wa mbere gushika kwa Mungu ukaguhimbaza kuva ku tariki ya mbere kuwa mbere gushika itariki ya 31 z'ukwa 12 umwaka wose tutubaha amategeko kutaguhana habu mwe kushoboka kuko sagahato ni mumutima n'umwitegeko je nuko ndabibona ahandi ho urabona yuko yaradusubije inyuma kubera iki abantu harenga amategeko bakarenganya abandi tuva ahantu dusangiye ikinakiriye dusangiye imiryango urumva rero gikuru nico ndiko ndavuga abantu basangira abantu atawurenganya uwundi urwo ufise mu rusangira na mugenzi wawe utavuze ngo mva ngaha ngo turi mu mugambo umwe tuva ku gatumba kamwe ngo turi mu muryango umwe biraza bagenda neza ariko kumiriya abantu mu nzira izo arizo zose kandi amateka bibutsa bigaruka rero guhungabanya nta gihugu na kimwe cyo kwiserega mu itegeko nshingiro ryacu ritavuga ubumwe nta na kimwe ariko urabona yuko haraba amahonyabwoko haraba ubwicanyi n'inyabutungane hakaba amakosa yandi aho usanga rero igikumya mukuru ari itegeko no kuryubahiriza
tukivuga ibijanye na politike nyene bimwe mu bibanza by'umugambwe iprona biramaze kunyagwa mu bice bitandukanye by'igihugu umukuru w'umugambwe iprona abishikiriza havuga ko binyagwa hakoreshejwe gikenye akarorero avuga ko hari nk'ikibanza cahozemwo ngoro y'uwo mugambwe Makamba ubu cahawe ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe amenyesha ko gukoresha gikenye mu gutwara amatongo y'uwo mugambwe bicafuze igihugu kandi ko uwo mugambwe kwitura ubutungane tumukurikire
ngaha mu ntara ya Makamba urazi ko twari dufise aho ingoro y'umugambwe iri kuva 67 yubatse abantu barakoresheje igikenye barahakopeke turatabaza biranga urumva gukoresha igikenye ugatwara itongo ry'umugambwe abadasigana bubatse byumvikana nk'abanyamakamba abanyamuruga bafise umubabaro n'ahandi hariho mu ntara ya Muyinga hariho abariko baradutwara musanteri kwa komine Muyinga arabura abatari ntara burunga bagomba gutwara ibyo byose ni ibintu abantu bakora ariko bamenye ko gutwara amatongo y'umugambwe ukoresheje igikenye ataho bishikana igihugu ari kugicavuza ariko umugambwe w'abadasigana tuzotwitura ubutungane tuzobandanya tuvugira amatongo y'umugambwe ababikora rero dusaba ko bobireka uretse kuryandisha abantu naco biteza imbere igihugu
isanganiro inami sumbingimba
amakuru tubateguriye arabandanya bamwe mu banyagihugu batondera igitoro ku mastation amwe amwe yo mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko atamuco urimwo mu itangwa ry'igitoro gike kiba kibonetse muri zone Gihosha na Kamenge aba bagenzi bacu baciye kuri uyu wa mbere abotondera igitoro bidoga ko bashobora gutonda batazi isaha igitoro gishikira ko gishitse mu ijoro bagaca birukanwa ngo keye bagasanga hatonza abandi abo banyagihugu basaba ishirahamwe Sopebu gukurikiza amategeko baba barashideho no gutomora amasaha yo gutanga igitoro. Alexi Naisenga yahishikiye
iyo twakeneye kumenya twashatumenye ati amasaha yaye naya naye
bakamfashe ndabindi bavuga ngo utonde igitoro gihari none urabona ngo hari umuco ngaho
abo bidoga n'abatondeye igitoro mu mastasi y'amamwe yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura aho twaciye muri zone Gihosha na Kamenge abanyagihugu bavuga ko atamucurimwo mu itangwa ry'igitoro ngo kuko hari amastasi menshi aronka kenshi ayandi nayo akabura ngo ari nayo mpamvu usanga imodoka nyinshi zitonze mu mastasi y'amamwe ahandi ataziriho
kubera ko igitoro kidahari bwa mbere nyuma ingorane zigira kabiri ugasanga ari amastation aronka cyane hanyuma liste ya Sobebu ikaza gusohoka mu nyuma kubira n'abanyagihugu baraciye ubwenge kuraba station ironka kenshi n'itaronka raba nk'akarorero nk'iyi ariko baratonda petetre ishobora kuba isumbya ahandi muce na no mu yandi mastation murasanga ari amastation adafise n'imodoka n'ahandi usanga imodoka zitonze nta liste irasohoka mugabo zimaze kuzura
abandi nabo bavuga ko amasaha yo gutanga igitoro adatomoye neza ngo kuko keshi bisanga mu bihana tani igitoro baronse
kugira ingorane yuko urumva igitoro kirashobora gushika kigashobora gushika nko ku masaha y'ijo kikarara ntumenye ngo baza kugitanga kugeza amasaha iyo bugaye rero bagusabwa yuko atamudoka nimwe irara kuri lisi irara kuri station iyo rero bishitse ikarara kuri station baraza nko mu ijoro ugasanga haraje nk'umu chef akayikura amakota usanga mugiye mu bihano kandi igitoro cyari cyaraye kuri station urumva byama muri byo buzuguruzuguru hari gihaza n'igihataza umuntu ajeje guhana modoka zaraye ku station
abatashimye kuvugira ku vyuma vyacu bavuga ko intonde za station aronswe igitoro batakizisunga ngo kuko bimaze kugaragara ko hari intonde za magendo ariko bakemeza ko bamaze kumenya station atigera buri gitoro igitoro bagaca bahitamo gutonda barindiriye abo banyagihugu basaba ishyirahamwe Sopebu gukurikiza amategeko baba bayishyiriyeho no gutomora amasaha yo gutanga igitoro.
Rakoze Alexi Ndayisenga kuri iyo nkuru duhamagaye mwigishira hamwe rijeje gutanga by'igitoro Sobebu Samuel Ndayisenga harirongo yakaba yatumenyesheje ko azogira cacikirije mu makuru yacu yo hanyuma nayo mu makuru ajanye n'inkino mugwi wa Vitaro FC waratsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Bumamuru mu rukino rwo kundwi ya 19 mu higanwa ryo mu cicaro ca mbere mu mpira w'amaguru Primus League. Ubwo rukino rukaba rwatunganijwe mu ntumbero yo kugurura ku mugaragaro ikibuga citiriwe Intwari. Urukino rwabonetse mu bitsindo byinshi muri iyo ndwi ya 19 nugwahuje umugwi w'igipolisi. Urukino rwatsinze na Kayanza United ibitsindo 4 kuri kimwe. Umupira w'amaboko naho basketball higanwa ryo kurondera imigwi izo kwitabira higanwa rikuru Amstel Basketball League ikaba gwaratunganijwe. Urukino rwabonetse mwo amanota menshi nugwahuje umugwi wa Dinamo B aho watsinze Gisagara amanota 141-41. Jamali Vianney Ngendakumana arabitubwira.
Mu mpera y'indwi twaraye turangije ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru Primus League ryari rigeze ku ndwi igira 19. Inkino zuguruye iyo ndwi zose zakinywe kuri stade Urunani ku munsi wa gatanu. Mu rukino rwa mbere umugwa Vision FC watsinzwe na Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa, mu gihe mu rundi rukino ari nago rwabonetsemo ibitsindo vyinshi muri iyo ndwi rwahuje mu gwi igipolisi Rukinzo aho watsinze Kayanza United ibitsindo 4-1. Ku munsi wa gatandatu hakinywe urukino rumwe rudende rwatunga anijwe mu birori vyo kugurura ICSE Stade Intwari rukaba rwarangiye umugwa Vitaro utsinze Bumamuru ibitsindo 2-1. Kuri ico kibuga nyene citiriwe Intwari kuruno w'Imana umugwa Egrenoir uri mu kibanza ca mbere vyifata kibanza muri iryo higanwa watsindiye umugwa Beige Green ibitsindo 2-1. Muzindi nkino zakinywe kuruno w'Imana kuri Stade Urukundo Ingozi Message Ngozi yari yagendewe n'umugwa w'igisirikare Muzinga, ugo rukino rukaba rwarangiye imigwi yomi inganije busa ku bundi. Kuri stade Umuco y'Imuyinga imbere y'abarorerezi babo Olympique Star yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 3-1. Kuri stade Ingoma Igitega naho umugwi wa Musongati wari wakiriye umugwa Garage Express, ugo rukino rukaba rwarangiye imigwi yompi inganije igitsindo 1-0. Mu mpira w'amaboko basketball ihiganwa ryo kurondera imigwi zo kwitabira ihiganwa rikuru Amstel Basket League yarabandanije mu mpera y'indwi. Ku kibuga cha Departement de Sport umugwi w'Urunani B watsindiye Ball Hunters amanota 70-58. Kuri ico kibuga nyene umugwi wa Simba watsinze umugwi wegukira kaminuza y'Ingozi amanota 53-51. Ku kibuga c'Igitega umugwi wa Dinamo B watsinze Gisagara amanota 120-41. Ku kibuga c'Ingozi umugwi wa Target Urunani watsinze New Look amanota 113-60. Mu gihe umugwi wa Avenir d'Orest watsinzwe na Lemesha B ku manota 81-51. Imigwi itatu ya mbere hiyongereye ko umugwi watsinzwe ariko ufise amahirwe yo kubandanya higanwa bazokina inkino z'igice ca kabiri gishira ca nyuma ku munsi wa gatandatu. Nayo urukino rwa nyuma bikaba bitegekanijwe ko ruzokinwa ku munsi w'Imana w'inondwi.
Rakoze mgenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana kuri ayo makuru ya dutororokanije n'ingaharira makuru tureko turashikiriza cyarangirira. Ndabashimire mwese mwari ko murakurikira, mugira ibihe byiza.